Iyi ni Radio Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika ribashikiza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda i Washington DC. Turaramukije nshuti muduteze amatwi muri iki gitondo ku munsi wa gatatu itariki 17 z'ukwezi kw'icumi umwaka wa 2018 kuri mikoro muri kumwe nanjye Fideni Yongabo nije nteramije ibiganiro byo kuri iyi saha.
Iyo shuri kaminuza nderabigisha enesi ryaramaze kugerageza gukurikirana icyo kibazo riramaze gutegura ganda ko kurabira hamwe mbehokogwa iki kugira mu Burundi abo banyeshuri bagendana ubumuga bashobore kwiga muri za kaminuza.
Uni Frederic Bangirimana umunyamabanga ntayegayezwa mu bushikiranganji bw'inyigisho za kaminuza ku kibazo c'abanyeshuri bagendana ubumuga biga muri za kaminuza mu Burundi. Turavuga no ku muryango wasenyiwe amazu itegetswe na Sentare Nkuru y'Intara ya Karuzi mu Burundi hamwe no ku rubanza rw'abagizwe ibyaha byo gusahura amafaranga ya Access Bank mu Rwanda. Tubafitiye n'ikiganiro Amerikana kivuga ku byaranze Amerika muri kahise no mu bihe tugezemwo. Imbere yaho reka dutega amatwi mugenzi wacu Aloyce Bigirimana atubwira amakuru yaduteguriye. Aloyce,
urakoze Fidele. Ndamutse n'abaduteze amatwi. Igisirikare cya Leta Zunze za Amerika gishikiriza ko cishe abarwanyi 60 b'umuhari w'iterabwoba Al-Shabab mu gitero cy'indege cyo ku munsi wa gatanu hafi y'igisagara Haradere ni hagati mu gihugu cya Somalia. Mu itangazo ryashyikirijwe ejo ku munsi wa kabiri, igisirikare cya Amerika gikorera ku mugabane wa Afrika AFRICOM cyavuze ko icyo gitero cyakozwe bafadikanije na Leta ya Somalia. Amerika yemeza ko ari igitero gikomeye kuri Al-Shabab kuva mu kwezi kw'icumi na rimwe umwaka uheze, aho ikindi gitero nk'icyo cy'indege cyishe abarwanyi ba Al-Shabab bashika kw'ijana. Igisirikare cya Amerika gitangaza ko atabanyagihugu bafuye cyangwa ngo bakomeretswe n'icyo gitero cyabaye ku igenekerezo ry'12 ku kwezi kw'icumi. Umuhari wa Al-Shabab ntacyo uravuga kuri icyo gitero. Muri Afrika kandi gisata cy'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU cyita ku mpunzi HCR gishikiriza ko iyirukanwa kivunga muri Angola ry'abanyekongo bashika ku 200,000 mu ntara ya Kasai izwi ko itarimwo umutekano ari uguta mu kaga ubuzima bw'abantu. Injyane zifatiye ku moko zimaze igihe ziha inkumbi mu ntara ya Kasai muri Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo gushika iki gihe ntiziracureha. HCR ivuga ko ugushika kw'abandi banyagihugu 200,000 muri ako karere bishobora guhungabanya amahoro atako yari yifashe. Mu ndwi zibiri ziheze, igihugu cya Angola niyo cirukanya abimukira ba Kongo bakorera mu bisata byo gucukura ubutare bitekubiri n'amategeko mu raruko bushira ubuseruko bw'igihugu. Abategetsi ba Angola bavuga ko bashaka guhagarika ibyo bikorwa bitisunga amategeko. HCR ivuga ko itari yiteguye kwakira bukwi na bukwi ibitegere bingana uko by'impunzi kandi byatumye ibintu biyangara muri Kasai, igasaba Leta ya Angola na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kwicara hamwe mu ntumbero yo kumenya neza ko izo mpunzi zitaha mu mahoro kandi ku rutonde rwiza. Leta Zunze za Amerika ejo ku munsi wa kabiri zarafatiye ibihano umurwi w'amashirahamwe y'abagwizatunga shika kuri 20 ivuga ko bafasha umuhari w'abasirikare muri Iran bamenyereza bagashira abana mu gisirikare barwana ku ruhande rwa Leta ya Iran. Ibyo bihano ni urukurikirane rw'ibindi bihano by'ubutunzi Amerika yafatiye Iran kugira icyo gihugu gihebe ibikorwa byo kubangamira agateka kazi na muntu muri ako karere. Ibyo bihano bibuza Abanyamerika gukorana nayo mashyirahamwe kandi ubutunzi bwayo buri muri Amerika nabwo bwarafashwe. Perezida Barack Obama yahoze arongoye Leta Zunze Ubumwe za Amerika yari yaremeje kwibohero rya gisirikare ry'i Guantanamo Bay muri Cuba rizugarwa, ariko rigiye kuzogumaho iyindi myaka 25 nk'uko urirongoye yabishikirije jo ku munsi wa kabiri. Rear Admiral John Ring yavuze ko iryo bohero ririmwo abagirizwa ibitero by'iterabwoba byabaye muri Amerika mu kwezi kw'icyenda itariki ya 11 umwaka w'2001 rigiye kuguma ryuguruye mu myaka 25. Mu kwezi kwa mbere President Obama niho yasinya itegeko ryo kugara iryo bohero. Umushikiranganji bwa Leta Zunze za Amerika bwo kwivuna abansi kuri leta ya President Trump bwarahagaritse iyo ngingo yafashwe na Obama nkuko uwo arongoye iryo bohero abandanya abivuga. Kuva mu mwaka w'2008 ibohero rya Guantanamo ntirirongera kwakira izindi mbohe nshasha, muri iki gihe rigaba risigayemwo imbohe 40. Bamwe ntibarigera bacirirwa imanza ariko bagumijwe yo mu gutinya ko bobangamira umutekano barekuwe. Mu gihe yiyamamariza kurongora Amerika, Perezida Trump yaremereye abanyagihugu ko azokuzuza iryo bohero rya Guantanamo ico yise abantu babi, munyuma avuga ko abarwanyi ba leta ya Kisilamu bashobora nabo kuzofungirwayo. Leta ya Nigeria nayo yatangaje ko umukozi wa kabiri akorera umuryango utabara imbabare yishwe n'intagondwa za Kisilamu. Umusi wa mbere niho umushikiranganje wo kumenyesha makuru muri ico gihugu yashize ahabona amazina y'uwo mukozi yishwe, nayo ni Hawa Mohamed Lima, yakorera ibitaro bifashwa n'umuryango mpuzamakungu utabara imbabare CICR. Lima na Saifura Korsa yishwe bwa mbere bamunyuruje mu kwezi kwa gatatu uyu mwaka muri leta ya Borno. Bikekwa ko banyurujwe n'intagondwa zishamikiye ku muhari w'iterabwoba wa Boko Haram. Inyuma yo kwicwa Korsa mu kwezi guheze, izo ntagondwa zasohoye amashusho ziburira leta ko Lima ko zizokwica Lima nawe leta iramutse itubahirije ibyo zisaba.
Urakoze Aloyce ku makuru uhejeje kudushikiriza. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere mu Burundi, aho bamwe mu bagendana ubumuga bwo gutumva no kutabona bafise amakenga ko badashobora kuronka aho babandaniza amashuri ya kaminuza gihe baba bahejeje amashuri yisumbuye kuko biga mu buhinga bwa Braille, bagasaba ko abatoye ikibazo bofashwa kugira baje kwiga mu bindi bihugu hakoreshwa ubwo buhinga. Inkuru y'umumenyesha makuru wacu Raymond Zimana.
Ikibazo bakinzaniye muri rya nyandiko nshobora gusoma ya Braille ni nacu gituma nakoze nisanzuye nyene numva ntekanye.
Daniel Ntiranyibagira numwe mu banyeshuri bagendana ubumuga bwo kutabona, aheruka gutora ikibazo gitanga uburenganzira bwo kuja muri kaminuza kuko afise amanota arenga 55% muri ico kibazo mu gihe yize gisata c'amategeko section juridique mu rurimi rw'Igifaransa kw'ishure ryisumbuye riri mu Kabezi ni mu ntara ya Bujumbura. Daniel Ntiranyibagira yemeza ko ico kibazo gitoye agikoze irigira kabiri kuko ubwa mbere camunaniye akatubwira ingorane yagize.
Ubwa mbere vyarangoye kuntu nakora, murabona iyo hageze ikibazo ca leta burya abanyeshuri ntibaguma kuri bijya byo mu ishuri baragira ama recherche bakarondera bijya bita ibinjana ama preve type, umva vyarangora ingene shobora kubirondera ivyo naronka wasanga biri mu nyandiko idasanzwe inyorohereza naburya nzovyimura muri Braille canke ngasubira kuvyandika muri ordinateur, umva cari igikorwa kirekire. Ico gihe rero naho nyene naho ntashoboye kumenya ngo mbandanye muri kaminuza, naho nyene ntubwire ngo naronse amanota mabi, naronse amanota 40.
Uyagenda n'ubumuga bwo kutabona asaba abagira neza ubushikiranganji bw'inyigisho za kaminuza n'ubushakashatsi gukora ibishoboka kugira azabandanye amashuri ya kaminuza nawe azagira icyo aterera mu iterambere ry'igihugu.
Mu by'ukuri ubu unya simbona yuko byungendera neza rwose nize mwizi kaminuza zaha iwacu mu Burundi. Igaba abigisha barazi kwigisha, mugabo ubwo buhinga bwo kwigisha abagendana ubumuga bwo kutabona nibaza yuko atabwo boba bafise ko iyo mfasha bakandonderera mu kindi gihugu gifise ubwo buhinga buteye imbere bashobora kwigisha abantu bagendana ubumuga bwo kutabona. Nagendayo kugira nige mu ma condition ameze neza kuburyo nanje umenye inzoba naronse ngaruka nkabuha ababene wacu bariko barabandanya kugira n'igihugu cacu kibandanye gitera imbere
mu bushikiranganje bw'inyigisho za kaminuza bemeza ko hariho ibiriko birakogwa kugira abanyeshuri bagendana ubumuga baronke aho biga mu makaminuza Frederic Bangirinama umunyamabanga ntayegayezwa muri ubwo bujikiranganje afatira ku masezerano ishure nderabigisha NS yagiriraniye n'ishure ryo mu gihugu cy'u Buganda.
Ishure kaminuza nderabigisha NS ryaramaze kugerageza gukurikirana icyo kibazo kuko barashize ko umukono ku rupapuro rwo gufashanya hamwe na kaminuza yo mu Buganda isanzwe ibikora cyane. Iramaze gutegura Uganda ko kurabira hamwe mbehokogwa iki kugira mu Burundi abanyeshuri bagendana ubumuga bashore kwiga muri za kaminoza
ikindi uyu munyamabanga ntayegayezwa ashikiriza nuko mu gisata cy'ivyigwa bijanye n'inyifato muri kaminuza y'u Burundi atangujwe icigwa cy'ukwerekana hakoreshejwe ibimenyetso iby'umuntu avuga kubatumva
isata cha psikoloji mu kaminuza y'u Burundi bashizeho ivyo kutunganya inyigisho zerekeye abantu bagendana ubumuga bizi yuko hari habasohoka ubu bafisi yo impamya bushobozi bashobora gukoresha bya bindi byo kwerekana ivyo umuntu avuze kavyereka utumva mu bimenyetso mu kamenge baravyiga neza cyane kubuge bashobora kuvyigisha nabandi ico cerekana yuko rero ubushikiranganje bwacu buri ko buravyitegura
mu gihe mu bushikiranganje bemeza ko batanguye ibikorwa kugira haboneke ivyankenerwa abanyeshuri bagendana ubumuga baronke aho biga basaba abahejeje bafise izo ngorane kwiyandikisha mu makaminuza kuko yemeza ko hari ugendana ubumuga bwo kutavuga yahejeje muri kaminuza y'ubuhinga y'igitega ubundi nawe aheza muri kaminuza y'ibiyaga binini natavuga ico abahejeje amashuri yisumbuye bagatora ikibazo ca leta cyo kwinjira muri kaminuza batabona bagiye gukoregwa kugira babandanye amashuri yabo Ikindi umunyamabanga ntayegayezwa mu bushikiranganje bw'inyigisho za kaminuza n'ubushakashatsi yemeza nuko bahimiriza abubaka inyubakwa za kaminuza zaba iza leta canke z'abigenga gutunganya neza inyubakwa kugira abagendana ubumuga bashobore gushika hose mu gihe baba bari ku ishuri I Bujumbura Remonzi Imana ijwi rya Amerika
Mu Burundi kandi haravugwa umuryango wasenye wa mazu bitegetswe na Sentare nkuru y'intare ya Karuzi uwo muryango w'abantu 58 ntufise ahurara abana basabiwe aho baba mu babanyi abakuze nabo bakarara mu bisigarira vy'amazu yabo Ninkuru dukesha umumenyesha makuru w'ijwi rya Amerika Fidel Antoine Sabimana
Ayo mazu ya bomaguwe ni imiryango 8 ikomoka kuitwa na Mike Vyoeria iba ku mutumba wa Ruhororo komine Shombi ntara ya Karusi itongo ryubatswe mu ayo mazu ryakomorewe witwa Bisogi Yohani avuga ku itongo ari gwiwe akaba yarishikirijwe na Sentare nkuru y'igihugu giye gukira ntara ya Karusi itariki 11 ukwezi kwa 10 uno mwaka nta Mike Vyoeria nyene gusogwa mu itongo avuga ko iryo tongo ari ryanye na wiwa muvyara kaziguye yagabiwe n'umutware mu mwaka wa 1955
mu 55 niho mama yasabira itongo asaba umutware yitwara urakomba yaturuka imbuye nta numwe yigeze muri iyo miryango ayaje kuntera iba ngaha canke ngo baze kumupfa ku rupfu mama mu 70 nawe aritaba imana nta numwe nabonye ngaha
umwe mu babanyi ba kera b'uwo muryango wasohowe aremeza ko iryo tongo umuhisi kaziguye nyina wa ntamike vyo ari ryo yagabiwe kubera ubuzi bw'iyo bwo gutamba ingoma
urumva jewe na dino mu 65 nsanga uwo nyina wa bugimbwa nyene ariko yagitse itongorane nsanga baho Mwoni kangure ntumvuwe umuntu avuze ingoma bati mune kayivuze ingoma zaramuhaye bati rya tongo yarihawe no gutamba ingoma urumva yarayihumurisha mu gicugu ukumva ngo bimbi nibyo nibica bino nabo bahamenyereye hari 65 nguwo ni kaziguye yarota itongo ryo gutamba ingoma aya hawe n'umutware sekuru wa ntuzega wa gapurari yitwara jaro bakomba
umujyango wa ntamike byo uvuga ko Sentare nkuru y'igihugu y'intara ya Karusi yari yabandikiye ibamenyesha ko izoshika ku itongo kubaburanishirizaho uwo mujyango ugatangazwa nuko Sentare yashitse ibomuramazu itumvirije ababuranyi igahana umwanya ababanyi bagasura nkuko bivugwa n'umwe mu babomureye w'inzu
bagatwa nuko ata Sentare nimwe yigeze yishika ku no mujyango ngo ibarize ababanyi kuko baza bo ngo babaza abanyi baburanishirize ku itongo ibintu byari kugenda neza none nta Sentare nimwe yigeze hahonyora kandi n'umunsi baza twebwe bari barungutse urupapuro rw'uko baza kuburanishiriza ku itongo ariko ntibaje baburanisha baje babomaguriza inzu
kuva ayo mazu abomoye abaye abamwo ubu ntibagira aho bakika umusaya nk'uko vyemezwa n'umwe mu babomore
none ubu murara
ubu utubangaho nyene mwakajya kagangara kajya nabanyagi ko batuzana utwo tujya tututeka munyene mwakijya kigangara networonderera abana bato bato nibo twatwaye nyene mu mihana kuba banyi bazabara nibo babahaye indaro imvura iguye nyene dutunaho nyene twoja hehe Wemubona ibintu bidateye agahinda kubera iyo ruguru hose namaze gusaba pomoje niyo bana twoca tujya he nk'abantu barenga 50 umunyagihugu w'umutunga yova he
abanye umuryango wasohowe bavuga ko ivyabaye ariyo hotegwa nkuko bivugwa n'uyu mubanyi w'uwo muryango ku mutumba wa Ruhororo
urabona amategura yose baramenaguye ibyo mu nzu byose hari yagaceri cy'imbuto tugori twimbuto twose uduharage barasahuye inkwano y'umukobwa baribye n'udufaranga twishira hamwe giwo mukobwa nyene yaratunze yose barabitwaye ikintu bamusubije bamukuriye y'ibihumbi 2000 nibyo bamuhaye baramuterera ngo tuve imbere twisiturire twege twari twakikije ngaho turaba twagoma dukoma induru
uno mushinga nahe nawe ari muri batanu batowe ku mutumba wa Ruhororo ati
ubu nta muntu akivuga umunasigaranirwa izuba ryaka kandi ubutegetsi twumva ku maradio radio turafise tukumva inyere bahumuriza abantu bati nimuhumure nimuhumure none abantu basigaye baza igitero umuntu bakamwangaza uravye umuryango afise kandi uyo muntu akaba atani umuryango basanje atani akamanya raba mutugarukire ko twebwe ngaha tindi abona kumenga ntaho tugera tuje
uwo muryango wasohowe wari warituye umushikiranga ry'ubutungane usaba ko ugo rubanza gwosambuka abacamanza bakabanza gushika ku itongo kumviriza ababanyi umushikiranga ry'ubutungane Emelo Hantine yarishe uwo muryango abicishe mu ikete rece ca majana 66 git ryo kuwa 18 ukwezi kwa 11 2016 asaba ko ugo rubanza ngo baruhagaritswe kuja mu ngiro amakuru twakuye muri sentare y'igihugu ya Karusi amenyesha ko iyo sentare yahawe uruhusha n'umushikiranganji w'ubutungane kugira ngo urubanza rushigwe mu ngiro umuvugizi w'ubushikiranganji bw'ubutungane ntitwashoboye kumuronka kugira ngo atange umuco ariko turacabandanya tumurondera ikarusi Fide d'Antoine Sabimana kubwije rya Amerika.
Banywanyi bijwi rya Amerika. Uretse kutwumvira ku mirongo ya FM, ku mirongo migufi ya shortwaves, kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa. Kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya 255411212 ubusa 69 abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya 254 25 93 94 kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya 1 351 99 85 Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Rwanda umucamanza muri sentare nkuru ya Nyarugenge ku muhingamo wejo kwa kabiri yarumvirije ico abagirizwa ivyaha byo gusahura amafaranga ya Access Bank bavuga ku bihano abashikiriza manza babasabiye mwiburanishwa riheruka. Ikigari ni nkuru tubaza mugenzi wacu Eric Bagiri ubusa.
Mwiburanisha riheruka ryabaye mu mpera z'icyumweru gishize nibwo ubushinjacyaha bwasabiraga ibihano abaregwa bose ndetse n'uruhande rwunganira Access Bank rutanga icyifuzo cyo kubaca indishyi y'akababaro n'igihembo cy'umunyamategeko igihe baramuka bahamwe n'ibyaha baburana. Ku ruhande rw'ubushinjacyaha bwasabye ko umucamanza yahamye ibyaha baregwa ndetse akabahanisha igihano cy'igifungo cy'imyaka 7 mu buroko. Naho uruhande rwa Access Bank rurasaba indishyi ya miliyoni 80 z'amafaranga ndetse na miliyoni 5 z'igihembo cy'umunyamategeko. Abaregwa bose basabwe kugira icyo babivugaho maze babiyumburirwa n'abanyanigeria batatu batambutse imbere y'umucamanza mu rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge baburana mu rurimi rw'icyongereza bafite umasemurira. N'urubanza ruregwamo abantu 22 mu byaha byo gusahura amafaranga ya Access Bank bifashishije uburyo bw'ikoranabuhanga. Abanyanigeria batatu babimburiwe na Bwana Ohiri Emmanuel Okichuku yabwiye urukiko ko atumva impamvu Access Bank yamusaba indishyi. We n'umwunganira mu mategeko babwiye inteko iburanisha ko nta nyandiko mpamo igaragaza ko hari igihombo cyaba cyarabayeho muri iyo banki kubera ibikorwa akurikiranyweho. Arahakana icyaha cyo kurema umutwe w'abagizi ba nabi ugamije kugira nabi imitungo na beneyo, agasaba urukiko kumuhanaguraho ibyaha byose agasubira mu buzima busanzwe. Undi mugenzi we nawe wo mu gihugu cya Nigeria yabwiye umucamanza ko atemera icyaha cyo kurema umutwe w'abagizi ba nabi, kuko ngo uwo mutwe aregwa atawugiyemo ntagire n'uwawushishikariza kuwujyamo, cyane ko ngo ntawazi kuko utabayeho. Uyu nawe yabwiye umucamanza ko uretse kuvuga ko Access Bank yahuye n'igihombo, nta kindi kimenyetso icyo ari cyo cyose kigaragaza icyo gihombo, kuko ngo bigaragara ko imirimo y'iyo banki yakomeje uko bisanzwe. Avuga ko indishyi banki isaba nta shingiro ifite. Aba banyanijeriya ndetse n'abanyarwanda bariganwa mu myiregurire baribaza impamvu mu Rwanda hakorera n'andi mabanki menshi, hanyuma Access Bank ikaba ari igitaka ubujura bw'isunzi ikoranabuhanga. Umwe mu banyanijeriya wemeza ko yarashinzwe imirimo y'ikoranabuhanga yumvikanye avuga ko na nyuma y'uko batawe muri yombi muri iyi banki humvikanye ubundi bujura, abwira inteko iburanisha ko abaregwa atari bo bayigomba indishyi, ahubwo ko ariyo yagombye kubaha indishyi kubera umwanya yabatesheje baburana. Abaregwa bose ni 22 ariko 17 nibo bakurikiranywe bafunzwe bambaye roza. Bararegwa kwibaka yabo gasaga miliyari imwe y'amafaranga y'u Rwanda yasahuwe muri Access Bank yifashishijwe uburyo bw'ikoranabuhanga. Muri ayo bivugwa ko hari ayibwe anyujijwe mu buryo bwo guhererekanya amafaranga kuri za konti buzwi nka transferi. Hanavugwamo kandi ko amwe muri aya mafaranga yaba yaribwaga hifashishijwe amakarita ya ATM. Benshi mu baregwa bari abakozi ba Access Bank, gusa hari n'abandi batawe muri yombi nyuma yo kugaragara ko konti zabo zakoreshejwe mu kunyuzaho amafaranga yibwe. Muri abo harimo wari wafashwe nk'umutangabuhamya anahamagazwa mu rukiko ariko nyuma za gufatwa arafungwa. Umushinjacyaha aramurega ko hari miliyoni 79 z'amafaranga yashyizwe kuri konti ye yo muri Equity Bank avuye kuri Access Bank. Mu miburanire yahakana ibyaha aregwa. Hari n'undi uvuga ko konti ye yanyujijweho miliyoni 165 ndetse ko wazohereje yamusezeranyaga ko bagombaga kuzayagabana, gusa ngo nyuma yaje kubibonagira amakenga amenyesha igipolisi ndetse na banki. Ufatwa nka kizigenza w'abaregwa akomoka muri Nigeria. Bwana Olubomi Adebese yari umukozi ashinzwe ibikorwa by'ikoranabuhanga muri Access Bank. Uyu akekwaho ko ari we watanze amayira hafi ya yose yakoreshejwe muri ubu bujura, gusa agakomeza guhakana ibyaha yivuye inyuma agasaba ko inzego zibishinzwe zakora iperereza ryimbitse rigamije gusobanukirwa niba iyi banki ariyo yibasiwe mu gihe mu Rwanda hari n'andi mabanki menshi ahakorera. Ubujura nk'ubu bw'isunzi ikoranabuhanga burasa n'ubukiri bushya mu Rwanda, ariko igipolisi cy'u Rwanda cyo gikomeza gutangaza ko ibyaha by'ikoranabuhanga byiyongera umunsi ku wundi kandi bihangayikishije. Magingo aya nta mibare ya nyayo y'imitungo imaze gusahurwa muri ubu buryo, gusa ubutegetsi bw'u Rwanda ntibubura gukomeza kuburira ba nyiri ibigo by'imari gushyira ingufu mu kurindira umutekano ababigana mu rwego rwo gusigasira isura yabyo n'iy'igihugu muri rusange. Icyaha ku kindi ubushinjacyaha burabarega kurema umutwe w'abagizi ba nabi ugamije kugira nabi imitungo na ba nyirayo, burabarega kwinjira muri za mudasobwa za banki batabiherewe uburenganzira na ba nyirazo no gukuramo amakuru bakayakoresha nta burenganzira babifitiye. Uru rubanza rumaze umwaka ruburanishwa, ibizaruvamo bizamenyekana ku itariki ya 14 z'ukwezi kwa 12 uyu mwaka. Bagira ubusa, Ijwi rya Amerika i Kigali.
Mubandanye kumviriza radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi no mu Kinyarwanda i Washington DC. Numwanya w'ikiganiro Amerikana kivuga ku byaranze Amerika muri kahise no mu bihe tugezemwo, mwateguriwe kandi mushikizwa na mugenzi wacu Thomas Kamirindi.
Mwaramutse neza. Ku itariki nk'iyi ya 17 y'ukwezi kwa 10 mu 1933 hari kuwa kabiri, nibwo Albert Einstein n'umuryango we bageze muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bahunga abanazi mu Budage. Einstein yari muntu ki? Nibyo tugiye kurebera hamwe muri make. Albert Einstein ni umwe mu banyabwenge bazwi cyane ku isi, by'umwihariko mu ishami ry'ubugenge physique mu gifaransa cyangwa se physics mu cyongereza. Yanabonye igihembo cyitiriwe Nobel cya physique mu 1921. Yavukiye mu Budage ku itariki ya 14 y'ukwa gatatu mu 1879. Kubera ko yari umuyahudi, yatangiye kugira ibibazo no gutotezwa guhera mu 1922, mu gihe imitwe y'intagondwa zirimo n'uw'abanazi yavukaga inakura. Hitler amaze gufata ubutegetsi mu kwa mbere mu 1933, Albert Einstein yarahunze. Yabanje kuba igihe gito mu Bubiligi maze akomereza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. We n'umuryango we bahageze ku itariki ya 17 y'ukwezi kwa 10 mu 1933. Amaze imyaka ibiri mu 1935 yabonye uruhushya rwa burundu rwo gutura, noneho nyuma y'indi myaka itanu mujumbe 1940 abona ubwenegihugu bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Akigera muri Amerika, Einstein yaruhukiye mu mujyi wa Princeton muri Leta ya New Jersey mu burasirazuba bw'igihugu. Hari imwe muri kaminuza zigenga 8 zikomeye kurusha izindi zigize icyo bita Ivy League. Einstein yarahagumye arahigisha ahakomereza n'ubushakashatsi bwe, ageraho avumbuye uburyo bwo kubyaza ingufu zikomeye cyane akarema ngingo gato kitwa atom. Ku itariki ya 2 y'ukwa 8 mu 1939, Einstein n'abandi barimu babiri bari bafatanije ubushakashatsi bandikiye ibaruwa Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika w'icyo gihe, Franklin Delano Roosevelt, bamusaba inkunga y'amafaranga kugira ngo babashe kurangiza ubushakashatsi bwabo. Ariko baranamuburiye bati abahanga bamaze kuvumbura ko bashobora gukora intwaro ya kirimbuzi itarabaho na rimwe mu mateka, intwaro ishobora guhanagura umujyi wose ku isi. Amaze kubona ibaruwa ya Einstein, Perezida Roosevelt yashyizeho akanama k'abahanga n'aba enjeniyeri abaha inshingano yo kwiga uburyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika yakora intwaro kirimbuzi bomba atomike. Bamushyikirije imyanzuro yabo mu 1942. Perezida Roosevelt yahereye kuri iyo myanzuro maze ashyiraho umushinga w'ibanga rikomeye cyane wo gukora bomba atomike bawita Manhattan Project. Wavuyemo rero bomba atomike ya mbere na mbere mu mateka y'isi mu 1945. Nyamara intwaro kirimbuzi si cyo Einstein na bagenzi be bari bagamije. Nta nubwo bari mu bahanga bari bagize umushinga Manhattan. Nyuma y'intambara ya 2 y'isi yose, Einstein yashyize imbaraga nyinshi mu bikorwa byo kurwanya intwaro kirimbuzi kugera ku ndunduro y'ubuzima bwe. Ijwi rya Amerika. Amaze kugera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Albert Einstein yahasanze ibibazo by'ivanguramoko bikomeye. Byamuteye kwita ku bana b'abirabura bahezwaga i Princeton, aharanira ko nabo babona ku bumenyi. Ndetse yanze no kwigisha muri za kaminuza zavanguraga moko. Yaje kuba inshuti y'umuririmbyi w'umwirabura witwa Paul Robeson, bafatanya kurwanya ivanguramoko. Bombi byabaviriye mu rwango runuka rw'uwari umuyobozi wa FBI, ikigo cy'iperereza imbere mu gihugu, Edgar Hoover, wabafashe nk'abanzi b'igihugu. FBI yabafunguriye dosiye. Muri icyo gihe, undi munyabwenge w'umwirabura witwa Dubois washinze umuryango NAACP ugamije kurengera no guteza imbere abirabura, yamusabye inkunga mu rubanza yashinjwagamo ubugambanyi buhanitse. Einstein yarahamubereye, bituma urukiko rwari rugizwe n'abazungu gusa rudacira Dubois urwa Pilato. Abashakashatsi bamwe na bamwe bemeza ko abanditse ku buzima bwa Einstein batigeze bandika kuri uku kuntu yangaga ivanguramoko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Albert Einstein yitabye Imana ku itariki ya 18 y'ukwezi kwa 4 mu 1955 i Princeton, yari afite imyaka 76 y'amavuko. Shuti zacu, ikiganiro Amerika na cy'umunsi nahagihumurije, ndabashimiye cyane, mugire umunsi mwiza. Mwari kumwe na Thomas Kamirindi, murakarama.
Amerika amakuru mu munota umwe. Na amakuru ya video kuri telefone igendanwa.
Nayabona nte?
Biroroshye cyane. Ohereza ijambo VOA kuri nomero 26656 wiyandikishe.
Aho naba ndi hose se?
Nibyo rwose. Kuri telefone yawe kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu. Ni video y'umunota umwe gusa y'imburu nyamukuru zo muri Afrika.
Mu masegonda 60.
Yego, nta handi wayakura uretse ku ijwi ry'Amerika.
Juti mwakurikiranye ibiganiro twari tubafite kuri iyi saha, haniyo bigarukiye, tubashimiye kuba mwaduteze amatwi. Mwandanye mukurikirana ibiganiro byacu kuri radio yanyu, Radio Ijwi rya Amerika.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.